Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1968 intara y'Ukirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri mu gisata cy'amategeko. Icyo gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira umuhari FDD wagwanya leta wari umaze iminsi mike utanguye inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye yishwe muri 1993. Ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwiye Ijwi ry'Amerika ko yagwaniye cyane cyane mu gice cya Bubanza cy'ibitoke na Bujumbura Rural kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Congo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe n'abo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko bagendera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri izo ntara zitandukanye ngo yaranga nuko haba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba ryamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'2000 ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro byiga amategeko na politiki y'umuhari wabo. Mu mwaka w'2003 bashyize hasi ibigwanisho bitegura kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'2005 Ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru bya gisirikare kimaze gucangwa ku itete rya generale. Kuva mu mwaka w'2006 gushika mu mwaka w'2007 yagizwe umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu n'umutekano. Arazinanye cyane n'uwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushyira hasi ibigwanisho ku muhari Parti Hutu FNL wari urongowe na Gwasa. Mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'2014. Intureka zo mu mwaka w'2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi w'ibibazo vya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yaciye agenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'2016 atasezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe. Gusa uwumuzi yagize ati naho twagwa n'agashavu n'ingoga yigaru hakiri kare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu arazi neza igisirikare intwaro ibiganiro amashami yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafite ipete rya generali badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwari nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cabonye nk'uko babyivugira. Amashami yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamo. Gusa bakongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe avamwo rwakoze amabi menshi rugafatwa na ONU nk'akagwi k'inkorabara milise. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batoka abanyaburaya n'ibihugu bimwe vyo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanyi hamwe n'amakungu arico azohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yarigengesera kuko yarazi bimurindiriye. Ndayishimiye n'umuntu yegereye perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga. Gusa ngo n'umuntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ibyo yohindura ibyo ari byo. Ndayishimiye unakunda kwishyira hejuru ahubwo akora yihoreye comme de description mu Gifaransa. Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza y'amaho mu mugambwe no mu gihugu atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara. Yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nabo arabizi neza kuko babanye mu ishyamba ndetse bakaba baginjiriyemo rimwe. Byumvikana ko atazobura uko abigenza. Evariste Ndayishimiye ni umukirisitu wo mu idini rya Katolika adasiba gusenga n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nk'uko abo bajanayo babivuga. Afite umugore n'abana umunani. Atagihindutse mu kwezi k'umunani ntihazorahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramo ikirengo cy'imyaka indwi gishobora kwiyongera rimwe nk'uko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga. Ndayishimiye aducaci kumwubahwa. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.